Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 2 y'ukwezi kwa kane mwaka 2017, muri kumwe na Frederic Undikije.
Navuga yuko hariho ibizi bikuru bikuru bitatu umukenyero twe twashatse gukoresha hako dukorera kuvyipfuzo vya bamwe n'abandi cyangwa ama ideologie ya politique twe twashatse gukorera kuvyabaye.
Uyo ni Musenyeri Jean-Louis Nahimana, mukuru murwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri n'ukurekuranira. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ubushakashatsi ku ngwara z'ivyorezo mu ntara ya Afrika Museruko, turazigira kwako mu kanya kari imbere. Ibihugu bigize akarere ka Afrika y'Umuseruko EAC biremeza ko bifise uburyo n'ubuhinga byo guhangana n'indwara z'ivyaduka. Muri indwi, umurwi w'abahinga b'abashakashatsi bo mu ishyirahamwe rya Afrika y'Umuseruko bari bakoraniye I Bujumbura mu nama yabo igira gatandatu. Mugenzi wacu Eloge uri Kaneza ari I Bujumbura mu Burundi yakurikiranye iyo nama. Reka tumutege amatwi.
Inama bene izo zitunganya uko umwaka utashe, abagize umugwi w'abahinga b'abashakashatsi mu vyerekeye amagara y'abantu barabira hamwe ama politike yoshirwa mu ngiro mu bihugu bitandukanye bigize akarere ka Afrika y'Ubuseruko yase. Muri uwo mwaka rero abahinga bibanze rwose kubijanye n'indwara z'ibiza, nkuko tubibwirwa na Jean Dodieu Ngirabega, icegera c'umukuru w'uwo mugwi.
Twarebye kubirebana n'ibyorezo ariko n'izindi ndwara zose zitwite indwara za zandura. Twarebye aho ubushakashatsi bugize ibyo butwereka, twiga uburyo twakwitegura cyane cyane ku byorezo, twiga uburyo twakwitegura buri gihe byaje ngo nibiza bisange twiteguye tutagira ibibazo byinshi bikomeye nko gupfusha abantu cyangwa se ibindi. Twafashe ingamba zo kugira ngo twite icyo dushaka no kwitegura, ntabwo dushaka ko izo ndwara ibyo cyane cyane bizo bitugiraho, dushaka kubikumira bitaratugiraho. Nibyo rero twagiye impaka twareze aho buri gihugu gihagaze muri ubwo buryo bwo kwitegura, tuganira uburyo aho tugeze twazamura tukagira imyiteguro irenze iyo turiho ubu ngo.
Kuri iyo myiteguro ngurugero rwa kino gihe, Ngirabega gasigura ko mu bisata bitandukanye by'ubuvuzi ubushakashatsi butegerezwa gushyirwa imbere.
Dukoresha uburyo ari bwo bugezweho mu kuvura, butwara amafaranga make kuko hari igihe ukora ibintu ugakoresha amafaranga menshi kandi hari ikintu ukora kimeze nk'acyo ku mafaranga make. Nicyo niyo mpamvu uyu muryango washyizeho iyi komisiyo kugira ngo ifashe abashakashatsi mu bihugu byose bigize uyu muryango, ibafashe ibahe ubushobozi mu rwego rw'ubuhanga bwabo, ibahe ubushobozi mu rwego rw'ibikoresho, ishyireho n'ubushobozi umubego nakwita bwa mahera. Noneho ibyo dukora mu bigo nderabuzima cyo ubu ndavuga centre de santé cyangwa mu bitaro, dukora ibintu bigezweho mu kwisi, twere gukura ibintu biri hasi. Iyi komisiyo izafasha ibihugu kugira ngo ibikorwa byose bibe biri ku rwego rugomba kuba ari rwo rukurwa ubu ngubu.
Muri ibyo bikorwa harimo ubudandazwa rw'imiti. Umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi, Josiane Nijimbere, asanga Burundi bwarahungukiye mu kwakira iyi nama.
Igihugu cy'u Burundi kirungutse ibintu byinshi cyane kuko turarabira hamwe kandi ibijyanye n'umuti, ingene imiti itembera mu gihugu, ingene imiti ishobora kuva mu gihugu yinjira mu kindi, ingene iyo miti iba yasuzumwe ko ari imiti myiza, hanyuma bakongera bakarabira hamwe n'ibijyanye no guteza imbere amagara y'abantu muri rusange.
Ako kunguko ntikabonwa n'umushikiranganji n'ije imbere gusa n'abanyeshuri biga iby'ubuganga, niko kuko ubu yiga mu kigo cy'igihugu cigisha ubuvuzi NSP.
Hari akunguko kanini cyane ko batwerekana cyane cyane ku ndwara z'ibyaduka na cyane cyane ku kuntu abantu bizwa kuzirinda muri aka karere ka Afrika y'Ubuseru. Turizera yuko ari inyungu kuri twebwe bwa mbere twebwe twahashitse ku gihugu cyacu, kuko twiza n'amahirwe bibera mu gihugu cyacu.
Eka n'amashyirahamwe acuruza imiti n'ibindi bikoresho byo kwa muganga yemeza ko yaronkeye akunguko muri iyo nama. Uwo mukenyezi akora muri rimwe muri bene ayo mashyirahamwe.
Ikintu dukuramo cya mbere, turaboneka, ishyirahamwe ryacu riraboneka, abatari batuzi bakatumenya, hama kubera tukira ibintu byo imiti hamwe n'ibikoresho byo kwa muganga biratuma tuboneka cyane, kandi karakajyo keza ko kuza ngaha kubera hari aba professionnel de santé, abantu benshi bakora mu bintu byo kwa muganga ngaha anya, hama babone ibyacu bazodushorere canke bazobirangire n'abandi.
Ngirabega yemeza ko ibihugu by'umuryango wa YAC bigeze ku rugero ruhagije rwo guhangana n'indwara z'ibyaduka.
Aho duhagaze ubu ngubu mu rwego rw'ubuzima ni heza. Mu rwego rw'amashuri tuvuge, ubwo kwigisha muri za kaminuza haba mu baforoma ha mu baganga mu rwego rwa akarere turimo turakurikirana uburyo abaganga cyangwa abaforoma bigishwa kugira ngo abasohokamo ababona za diplome babe koko babikwiye bikubyitwa twarabihuje turimo turareba uretse na nyuzo no mu mashuri yigisha turimo turinjira no mu bitaro n'ahandi hose dushyireho iyo byo nakwita norme ndabita norme dushyireho norme niba tuvuga ngo ni bitaro ibigomba kuba mu byose bibihari ibyo rero byose biratanga icyizere kuko ubuvuzi cyangwa se ibyo turimo dukorera abanyagihugu ari ibintu byuzuye biri byo ntaho turababeshya turabaha n'icyizere kuko haramutse buhaje ibintu by'ibyorezo dufite ubungubu imyiteguro ihagije yatuma byanze bikunze tubihagarika ibyo ni icyizere gikomeye.
Inama nk'iyi y'abahinga bashakashatsi mu gisata cy'amagara y'abantu mu karere ka Yase izosubira kubera muri Tanzania mu kwezi kwa gatatu mwaka uza. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje umunyarwandakazi Imakuri Ingabire niwe yatowe ku munsi wa gatanu ngo arongore urunani rw'amashyirahamwe yigenga yo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko azwi ku izina African Society Organizations Forum. Inzego nshasha zivuga kwicihutirwa ari ukuba umuhuza kugira ngo amatati ari hagati y'u Burundi n'u Rwanda ahere. Izo nzego zibabazwa n'uko abanyagihugu aribo bagirira ingorane kubera batishira ngo bizane canke ngo ubucuruzi hagati y'ivyo bihugu bibiri rugende neza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Claver niyo nkuru ari yarusha.
Urunani rw'amashami yigenga mu karere ka Afurika y'Ubuseruko East African Civil Society Organization Forum rumenyesha ko rwarambiwe no kubona hagati y'u Burundi n'u Rwanda imigenderanire itifashe neza. Ubwo runani ruvuga ko izo ngorane zituma iterambere ry'akarere kose rihagarara gutyo abanyagihugu bakabura ubwigenge bwo kwishyira no kwizana. Umunyarwandakazi Imakire Ingabire yatowe kurongora ubwo runani mu myaka ibiri iri imbere yamenyesheje ko mu migambi ya vuba yo gukora harimo kugerageza guhuza impande zose kugira ngo ico kibazo kive mu nzira.
Niba hari ikibazo gihari ntibicare bakiganire gikemuke, ariko kuvuga ngo ninzi nyanya ndi mu Burundi kandi mbona aho ufite isoko ari mu Rwanda ngo sinzazijyanayo ngo zigurishe, cyangwa niba mpinzi ibirayi mu Rwanda mbona ufite isoko aho mfite isoko ari mu Burundi sinzabijyanayo, ibyo nibyo twebwe nyine turi kwanga kuko wa munyagihugu n'ubundi niwe bariho bahimaniraho. Natwe rega bagomba kudutega amatwi kuko turabaturage, kandi ndibwira ko ari twebwe bahagarariye. None se niba badashobora kumva ibyifuzo byacu barayobora ndi bahagarariye ndi? Nitangaza dushaka kwandikira abakuru b'ibihugu dusaba ko umutekano wagaruka mu Burundi, abantu ntibakomeze kwicwa, kunyuruzwa, gufungwa, mbese n'impunzi zigataha, ariko tukanasaba ko rwose bakora ibishoboka bakubahiriza ibyo biyemeje. Niba bariyemeje ko bishyize hamwe bagiye mu muryango umwe nibakora ibisabwa kandi nibo babishyizeho umukono.
Icagira cy'umunyamabanga mukuru w'ugoronane no Murundi Godefroy Manirankunda nawe ne abona kwico kibazo cyo kunagura imigenderanire hagati y'igihugu ciwe no Rwanda kiri mu byihutirwa.
Tufashe n'abajejwe vya politike ingene boza baratezura bukebuke kuko n'ukwagaza bukebuke tukaye icyo bita mu gifaransa plaidoyer, kuko abanyagihugu baraheza bakaruha bakababara iyo batafise bari bamenyereye bijya bita ukwishira no kwizana kwabo no kwishira no kwizana kubidandazwa byabo. Birafasha mbere n'igihugu gutera imbere kuko umunyagihugu ateye imbere igihugu kiratera imbere mu byo tuzobatujeje gukora ico kiri mu by'imbere jewe mbere shiri imbere gihambaye.
Imakire Ingabire niwe mukenyezi wa mbere atanguye kurongora iryo shirahamwe rimaze imyaka cumi rivutse, yiteze ko ijwi ryabo rizokumvirizwa.
Ibyo ari byo byose turabikora, niba atabyumva bazaba bagaragarije abantu bose n'isi ko atari abayobozi, ko nta leadership bafite, kuko iyo ufite leadership wumva ibyifuzo byabo uhagarariye. Ibyo rero nibyo dushaka kugira ngo natwe dushyireho akacu tuzanemo wenda andi maraso atari ay'abanyepolitiki, kuko ibyo ari byo byose inyungu turwanaho ni z'umuturage, kandi ntabwo nk'abaturage bacu bazatera imbere batagenderanira ngo banahahirane mu buryo bworoshye.
Ikindi ngo runani rugiye gukora no gufasha gusubira gushiraho icyuka ciza hagati ya leta y'u Burundi n'amashami yigenga nkuko bivugwa na Godefroy Manirankunda asanzwe arongo yishiramwe ADIR mu Burundi.
Amashira hamwe ategamiye leta mu Burundi nivyo aragwaye nibisanzwe ko leta itumvikana n'amashira hamwe mugaba amashira hamwe simigambwe itavuganwe na leta. Aho rero niho tugiye kuraba ingene twogerageza kuganira na leta tudaciye mu biganiro vya politike. Turi muri ishira hamwe tuzosaba yuko bazoshobora guca mu biro bikuru vya Afrika yo mu buseruko canke bagashobora gushikira n'abatwara mu Burundi kugira ngo bavuge bati batezure dushobore kuganira kandi dushobore kumvikana yuko ngo dukore tutaterana ibipfunsi.
Uretse ugo runane rw'amashami yigenga mu karere ka Afrika y'ubuseruko wiyemeje kuba nk'umuhuza n'inama nshingamateka y'uwo muryango yarashizeho ku mwaka uheze mu guhiga ico kibazo. Naho biruko nticabujije ko mu ntango z'uko kweze kwa kabiri abashingamateka batanu ku icenda baserukira Burundi muri iyo nama nshingamateka banka kuja mu Rwanda mu nama basiguye ko basivye babitumwe n'iyo migenderanire nyene icumbagira. Cye Clavine Nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Claver. Haraheze ikiringo kingana n'umwaka umurwi ugihujejwe gutohoza ukuri hamwe no kurekurana hagati y'abarundi utanguye ikorwa vyawo. Mbega ikorwa vyo murwi bigeze hehe? Reka dutega amatwi Musenyeri Jean-Louis Nahimana umukuru uyo murwi mu kiganiro yahaye iradio Ijwi ry'Amerika.
Ego umuntu agerageje novuga guca ku masonga ibikogwa turiko turarangura novuga yuko hariho ibizi bikuru bikuru bitatu. Ubwa mbere nuko umukenyero twe twashatse gukoresha hako dukorera ku vyipfuzo vya bamwe n'abandi canke ama ideologie ya politique twe twashatse gukorera ku vyabaye simone no vyita mu Kirundi mu gifasha no kwita verite de fait les faits nkuko byagenze aho naho rero tukisunga cyane cyane biringo bihambaye muri kahise ku Burundi ibihe no vuga nti Burundi bwaciye mu byago bikomeye agateka kazi na muntu kagahonyangwa imiryango ikabura aho niho twashatse guhera. Ikivi cya mbere rero nogira nti twashatse kumenya mbega muri iyo myaka mibi itwibutsa iyo minsi mibi ubundi bwaciyemo mbega abarundi bene wacu barahitanywe n'izo byago nibande bangana gute mbega twoshobora kubamenya kugira ngo abo bantu bose bagiye amazima yongo bakagenda uko atawubaririra atawubavugira dusubire nogira nti ayo mabi yagahomera bunwa tuyashira habona kugira ngo abarundi tukuremo icigwa co dufasha kutabandanya muri iyo nzira. Ikivi kigira kabiri nuko benshi muri abo bantu tuganiye n'imiryango ntibazi iyo baroye baherutse umunsi umwe ababo bazinduka bagiye nko ku kazi ntibagaruke tumatwirira dusumira bakatubwira ko muri iki gihugu cacu harimo ibinogo rusangi byinshi abo bantu bagiye baratabwamo mbega
kuri icyo kibazo
mbega bingana gute
kuri icyo kibazo nyene cy'ibinogo amakuru yatangajwe mu minsi heze yaravuze ko hariho ibinogo bitari bike byatowe mu bice bitandukanye by'u Burundi. Murashaka kutwibutsa ibyo bice byatowemo ibyo binogo rusangi?
Ego Frederic ubwa mbere nashaka ntomore neza ku bintu byagenze.
Yego
ibinogo byatowe mu minsi heze ntizavuye nogira ni ku mugambi twaba twigiriye n'ahantu hari amashantiye mbere reka maze ndabwira izo bice hamwe ni Mugarama muri komine ya Muramvya ahandi naho ni muri mu ntara ya Mwaro muri komune Rusaka ku mutumba witwa Makamba aho hantu rero nogira nti hari naho bariko barakorera ibikorwa by'iterambere bashaka kubaka imwaro bashaka kuhashira ishuri ry'imyuga abakozi bariko baratara ikibanza batabagwa ku kinogo kirimo amagufa bisigaye by'abantu benshi cyane nimuraza nuko nyene byagenze kubera ko rero kuva uyu mugwi ugiyeho itegeko riratomoye nuko ibijanye n'ubushakashatsi no gutorera umuti icyo kibazo atahandi bikorerwa atari muri uwo mugwi uri kuratohoza ukuri kugira ngo uko kuri kudufashe kuzo kubona kabi tukagaye hanyuma twigire inama yo kuza mu nzira yo gusubiza hamwe.
Yari Musenyeri Jean-Louis Nahimana umukuru murwi Severe tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza radio ijwi ya Amerika ubu naho n'umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza
Jerome Nyunzima ndabaramutse nonge ndabayikaze mu kiyago cha politike mwikundira muri kano kanya tukaba tugiye kurabira hamwe ihindugwa yibwirizwa shingiro nimba bo bari umugambi ubereye gushigwa mu ngiro muri kino gihe abatumire batatu baza kubishijya nino baganira na mugenzi wacu Nunu Greliana.
Umwe ni honorable Jean Dodie Mutabazi umukuru w'umugambwe Eradebu. Jean Dodie ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro.
Najewe nunu ndabaramukije nongeye kandi nkaramutsa abariko baratwumviriza.
Ubundi turi kumwe ni honorable Feneas Ningaba umuvugizi w'umugambwe Frodebu namwe bwe Feneas ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro.
Amahoro neza turabashimiye kuri mwadutumiye kandi turaramukije n'abarundi bose bari kubatwumviriza.
Turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana umukuru w'ishirahamwe giyemeje guhimiriza abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo parsem namwebwe Faustin ikaze ndanabaramutsa mu kiganiro.
Yego murakoze kubona mwadutumiye.
Ubundi twari twifuje kuba turi kumwe ni intumwa ya CNDD-FDD ku munota wa nyuma bakaba batubwiye ko adashobora kuza mu kiganiro. Nongere rero kwifuriza ikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikira. Hari umugambi rero wo guhindura ibwirizwa shingiro wamaze gutangazwa na leta. Uwo mugambi ga Jean Dodie Mutabazi nk'abari mu mugambi era debu mwawakiriye gute?
Jewe umugambi nta debu kigora debu uwo mugambi twarawumvise kandi uwo mugambi suwu mugabo twebwe mu mugambi w'inta debu kigwa radebu no mu migambo ducuditse turazi neza yuko hariho ibintu bibiri vyotuma ibwirizwa shingiro rihinduka. Icya mbere nico bashobora kwita nko mu gifaransa context sociopolitique no kuvuga ibihe twibutse ibwirizwa shingiro iyo ryavuye mu masezerano ya Arusha mu biganiro haraheze igihe haraheze imyaka irenga 15 dushizeho umukono ku masezerano y'Arusha twasezeranye ko ayo masezerano aza kubyara ibwirizwa shingiro rijanye na nayo turabona yuko ibihe byahindutse n'ingingo zitari nke turabona yuko ari ingingo zavutse muri ayo masezerano ubudisa nizataye igihe. Hama icya kabiri iki gihugu cy'iwacu nacyo nyene ubu kiriko kirinjira novuga mu bindi bihe bya politike nko muri aka karere hariho ibintu kugira ngo tumere nk'abajanye n'ibihugu turi kumwe bimwe bimwe by'aka karere ubu turi mu burere bwinshi turi muri East African Community no kuvuga muri ibi bihugu by'Iburasirazuba tukaba turiko turabona yuko turiko turatera tuja mu yandi mashira hamwe nka za SADC n'ahandi turabona yuko ibwirizwa shingiro ritegerezwa kutigenga gusa ibintu by'abarundi mugabo rikigenga n'ayandi makominote no kuvuga n'ayandi mashira hamwe ibihugu biri hamwe. Hama rero hariho ayandi izindi ngingo tubona yuko zonyine uziravye zotuma yuko iki gihugu cy'u Burundi cyotunganywa neza kuvyerekeye ubutunzi. Mwana ko dufise inzego nyinshi ubona ushaka kubona umengo disa n'iziremereye zaje zitumbera gusa kugabura ubutegetsi cyane cyane hagati y'amoko abiri mugabo ukabona yuko umuntu aravye ashize imbere inyungu z'igihugu yoheza akatigabanya hanyuma ni cyanyuma hariho nkingingo zimwe zimwe ubona yuko uyu munsi disa n'iziriko ziradutera ingorane kubera zanditswe nabi n'akarorero ni nk'iyi ngingo yerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu urabo uca wumva yuko bikenewe
neza neza mu ngingo zo hindurwa mu ipfuza
turabiza
ikibazo nico nyene honorable Phineas leta rero yaramaze gutangaza ihindurwa gibwirizwa shingiro mwebwe rero nk'abari mu mugambwe Frodebu ivyo mwavyakiriye gute
twebwe mugambwe sawanya Frodebu tumaze kumva iryo tangazo kwakubiswe n'inkuba ni kuva ko bitatunejereje kuko hari himvo nyinshi zerekana neza ko ihindurwa gibwirizwa shingiro muri bino bihe atari byo ubwa mbere ho ibwirizwa shingiro ryavuye kure ryabonetse bigoranye ryabonetse ruka barundi bicaye hamwe ribya bagira amasezerano ayo masezerano abyara iryo bwirizwa shingiro rero guca uyu munsi ayo masezerano yari yatumye haza gahengwe abantu barabana neza abantu igihugu kibundi cyasubira kwizerwa ushatse guhindura igice kimwe mu bice ni igice kimwe ku bice bindi bigize amasezerano byiza icyari kubanza kuba imbere bari kubanza gusuzuma bakevariwa neza mbega amasezerano yarusha ameze gute hama bakazoza guhindura ubwiza nshingiro bamaze kwevariwa iryo rikuru
mugabo uguhindurwa ryohindurwa ku bwanyu ati
ntiharagera ibwirizwa shingiro amategeko yama yahindutse mugabo mu guhindura itegeko kwanza kuraba mbega hari ndunguka
ariko birakenewe
ariko muri iki gihe turimo ndiko ndagwereka ko ubu ntibikenewe ariko muri kazoza ibwirizwa ryama ryahindutse kuko itegeko bavuga ko ari dinamike ikindi naco urabye icuka cya politike kiri mu gihugu ukaraba ingene ibintu bimeze imigambwe ntabwo ijya ku rubuga ishobore kwegera abanywanyi bayo imigambwe iri kirasambukwa bagigira ubunywenywe uyu munsi uri kuraraba hariho n'abarongoye imigambwe bataye igihugu baromoka urumva rero uvuze ngo gishaka guhindura ibwirizwa nshingiro kandi iyo migambwe yateza kubwira abanywanyi babo ati nimutore kuko mu gihe bo bizana kuko n'uburenganzira bwabo mugabo ubwo kujya ku rubuga ntabwo bafise vuba rero icyo byerekana ko ari uburyo abantu bashyizeho ngo bakumire abandi bazobigire bonyine ibyo ntibishoboka ikindi naco hariho impunzi hariho abantu bahunze batari bake barenga 300 kandi abantu mu guhunga benshi bahunze ariko bavuga ati ibwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha byubahirizwe uhenga atariho bari ucuvuga ngo uhindure kwari kubikiza rero ibyo nabyo ni ntambamye twe tubona ko byotuma idweza shingiro idahinduka uyu munsi
urumva gusa ugira uti ntirihinduka uyu munsi ati mugaba birakenewe mugaba ntihari bwagere
ego meya aho turi kumwe urabye abantu bafasha abanyagihugu kugira ngo ibintu bimwe bimwe barabire igisho cy'abanyagihugu societe civile uyu munsi urabona ko umenye societe civile hari hizo izirimo kwa leta nizo bashaka kugira ngo arizo ziza ziravuga ibyo bintu uwavuze ibintu cumi ngo ntibamwumva neza mbere hariho nabataye baromoka abo nabo bafasha abanyagihugu mu bintu bimwe bimwe kugira ngo bashobora abanyagihugu gutoya cyangwa gukora ibintu biyumvire cyangwa bafise inkuru z'imvaho aho urumva naho ni ikibazo mbere na zimwe baranazifuse urumva rero umwengo n'ibintu byateguwe kugira ngo ibyo bwirizwa nshingiro nibabishyiraho bazoronka uburyo babigira atacyamira ikindi naco amaradiyo izo ni inkingi za demokarasi yaraturiwe yarasambuwe abanyamakuru barangaye baromotse none ko icyo kintu cyo cyafasha abanyagihugu ngo bumve babaho umuco none uyu munsi bitariho utuvuga ngo uze guhindura ubwirizwa nshingiro raba impanuro zihambaye ziriko ziratangwa nasiyo zini nigara dore ko rudarusha kandi ko rudarusha niyo yabyaye constitution iri kirabwira ati nimureke banza mureke ibyo byibwirira nshingiro ni mubireke kubihindura izo ni impanuro ziriko zatangwa n'abantu benshi raba ishyira mu gihugu byaburaye ndiko rihanu ati ibyo bintu bireke America idakaravuga ati ibyo bintu bireke ubu be duhiwe duhije n'umuhuza mukapa yavuze ati ibwizwa nshingiro banza mureke ntiharagira ibyo byose ni ibintu byerekana ko hari abantu benshi ariko baratanga impano bavuga ati ibyo bintu bizotuma haza kajagari bizotuma haza ingwane mu gihugu mu gihe rero ibi byose ndondaguye bitoba byubahirijwe ucusanga ubumwe bw'abarundi butosekaye gusubiza hamwe kubuze demokrasi ipfuye hari ingingo y'199 mu gihugu zashingira ivuga ko ikintu cyose cyoza gitosekaza ubumwe bw'abarundi kigatose kaza ukushira hamwe ugereje gusubiza hamwe twa demokrasi icyo kintu n'igizo tumigwiza shingiro ishobora gusubirwamo uva re ibi byose biri ko bitose kaza ibyo n'ibyerekana ko ibwizwa shingiro tosubira mu gihe bari subiramo bazoba barenze iyi ngingo kandi ingingo ikomeye cyane ituma ibintu bishobora gusubira itoto
ego Faustin ikibazo nico nyene namwe rero mwakiriye gute uwo mugambi uwo guhindura ibwirizwa shingiro nk'abari mu mashira hamwe adaharanira ibyicaro vya politique
ubwa mbere hoho twebwe turi mashyira bandi n'imicyo rya politique turafise ngene tubibona kuko tubivuga tose ariko turaharanira inyungu cyane cyane kuko ivyo amabwiriza shingiro bigira bihinduke cyangwa ariko barabitegura abanye politique kenshi barakunda kuraba ingene babishyira nk'imitego cyanke babishyira nk'amaritike abaha inyungu zimwe zimwe twebwe natwe tukara tuti inyungu y'igihugu muri rusangi ibihagaze kwinda kurondogora umuntu asubira amavuga ati ibwizwa shingiro ryavuye masezerano y'Arusha ibyo ntawirirwa kubwira bisubiramo aba bari ngaha barabizi namushinga nahe mutabazi nibaza yuko ico gihe mu mugambwe wiwe bari mu baje kunegosia ayo masezerano y'Arusha ndazi ko yarabirimo baraza kamaro kayo na cyane cyane yuko igihe bari Arusha bari baravuze bati ingorane z'u Burundi baravuga ati naho bavuga ngo zifatira ku moko barasanze zavuye ku ngorane za politiki na cyane cyane ku ntwaro ibere ndibuka bavuga bati barabonye neza buryo yuko intwaro mbi ariyo izana ubwicanyi mu gihugu kubwo katari bwo bubi ni intwaro mbi akagwika abantu baja ku butegetsi bakagunga abandi bakagira iki bakaza kubishira mu byamo kugacusanga rero bibaye urudubi mu gihugu ntovu injyana rizarizaraye mu gihugu hanyuma rero hacara protocole mu masezerano y'Arusha ivuga cyane ibyo intwaro ibereye n'ingene byogene ubutegetsi n'ingene byogenda byogaba vya birinyeri byari byarasumije nk'abarundi inyuma hanyuma baravuga ati ibi rero bibaye mu protocole baravyumvika baravyemeje mugabo kugira bavuga ati kugira biro nk'inguvu zo kuja mu ngiro rero biragute reka tubishire mu ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro ni byo biza gukurikizwa mu gihugu baca bihe inguvu gutyo masari narusha mu bindi na yarabanda yajamwo mu guhagarika intambara n'ibindi ndetse n'ubarabanda yaja mu ngiro ko urya mu gwo kuri no kurikurira wo kurikuriranira wose rumasezerano y'Arusha hanyuma rero iyo bwirizwa shingiro rivutse ryafatira kuri ivyo rero hanyuma hakaba harimo nizo article nyine zavuga ziti iyo Fenias avuze ati yamenye ivuga ati nihagira ikintu cibwizo hingiro gihinduka mu gihe kije gusubiza inyuma ibyo bintu by'umwe gabarundi intwaro rusangi gushira hamwe ko izo sosa ni ibintu byinshi bavuga kugira ntibihave bisubira inyuma baravye ingene twarusha uko umuntu yibutse inyana igihe gushaye caracenwa aravuga ati ntagira umuntu aza gutirigana ngo abisubize inyuma cyincha bicaka ikindi rero cyatuka tuti rero context ihari imeze gutu context nuko uburundi bwari buhitiye kandi bukiri mu bintu bitwa kwitijyane za politique
icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro cerekeye ihinyanyugwa y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi igice cya kabiri mu ndwiza ndagushimire Nunugereriane shimire nabo batumire mwari kumwe Jerome Niyonzima nkengurukire kandi nabo bose bari baduteze yombi
nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye mu raka kanya bigaruke ngaha turashimiye ingenieur Patrick yadufashije mu buhinga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Fatuma Alimasi Karala yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye muri aka kanya turashimiye rero namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye kumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.